Inijwi ya Amerika, ijwi ya Amerika rije kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza n'icuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 22 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije na Oriane Itangishaka agiye kuducira ku mayange yamwe makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane,
urakoze cyane Frederic Nkurikije, ndabaramukeje mwese muduteza amatwi. Ku Burundi, ikiziga cy'intwaza ngabo y'igipolisi ifisi pete rya colonel cyatowe muri quartier ya gatatu ya zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura kuri uyu wa mbere mu gitondo. Igipolisi kimenyesha ko gushika ubu icamwishe ntikiramenyekana kubera nyakwigendera ataruguma canke icece cyose coba cerekana uburyo yagandaguwe. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza atucire ku mayange. Eloge, watubwira muri make yo ntwanza ngabo izina ryiwe muri make byagenze gute?
Ngome Oriane Ntwazangabo yarize ku izina rya Nyokubwaye of Charles, akaba yari asanzwe akorera mu ahari kaminuza y'intwazangabo z'igipolisi ariko mu Cyakataka mu ntara ya Rwanza mu burengero bw'u Burundi. Mu buryo bw'igipolisi yatubwiye yuko ejo ariho abo bakorana bamuheruka ijya nyuma nko masaha cyenda y'umurango avuye aho kuri iryo shure ry'intwazangabo z'igipolisi, aho yaraje rero avuye mu misango yari yahatunganirijwe mu nyuma, ariko ntibamushikanye muhira kuko yari asanzwe abangaho muri karitsiye ya gatatu yasaba ikiziga, ariko ntibamushikanye muhira kuko ngo yari yasabye ko bamurukiza muri karitsiye ya Kinama hirya gato naho nyine mu buraruko bwa Bujumbura. Ayo rero ngo niyo yabaye amaso ya nyuma.
Eloge, none hari kimenyetso n'ubwo igipolisi kivuga ko ta kimenyetso muri aka kanya cerekana uburyo yoba yarishwe aho hantu yoba bamutoye, nta kindi kimenyetso cyo tanga kumbure ya makuru ico bacamwisha
kugeza ubu? Nta kimenyetso kuko nta makambi y'abantu benshi aboneka ko bashaka kuba bamuzanyeho, nta maraso kumubiri we, nta ruguma, nta ki, nta rupfupfuri. Ariko rero umva igipolisi cyo cyakozwe n'uko cyasabye ko ari kimuze kwa muganga nyo bita autopsy kugira ngo haboneke umuco ukwiye.
Umuryango we ntaco wobukeka umwe wamwaronse akaryo ko kuvugana nawe
gushika uyu muryango tubavugana, ariko mu gipolisi batubwiye ko ata muntu n'umwe aragira icyo akeka. Icyo bikora abantu babiri basanzwe bacungera iyo paruwase ya Saint Joseph bahagaritse ku mva z'amasohoza.
Urakoze cyane Eloge Willy Kaneza, dukurikirane hafi iyo nkuru urayidushikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze. Ahandi naho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, Perezida Paul Kagame yakiriwe ku nshuro ya mbere i Vatican mu nama yagiranye n'umwungere w'ishengero Katolika Papa Francisco. Papa yasavye imbabazi ku vyaha bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Katolika bakoze mu gihe cy'ihonyabwoko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1994. Ibindi kuri inkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere ku bindi byo byavuzwe mu nama ya Paul Kagame na Papa Francisco. Murakoze.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije hamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Nk'uko rero mubimenyereye, ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatanu heze, leta y'Uburundi yarasubiye kwagiriza igihugu c'Ububirigi, Ubufaransa hamwe n'u Rwanda, ko ari vyo vyatumye haba indyane za politike mu Burundi zatanguye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015. Ivyo birego vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'Uburundi ari nawe munyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba igihe c'inama abavugizi ba leta bahaye amenyeshamakuru. Si ubwa mbere leta y'Uburundi yagiriza ivyo bihugu kuba bifise uruhara mu ndyane za politike ziri mu Burundi. Vyongeye, igihugu c'u Burundi caritwariye leta y'u Rwanda kandi carayireze kwikoresha abasore b'Abarundi bahungiye mu ico gihugu ngo kikanabaha imyimenyerezo ya gisirikare, kikanabarungika gukora ibitero vya gisirikare mu Burundi. Ivyo birego vyahavuye bishigikirwa na raporo y'inama mpuzabakungujeje umutekano yareze u Rwanda ko ruha imyimenyerezo ya gisirikare Abarundi b'impunzi ngo mu mugambi wo gukura Perezida Pierre Nkurunziza ku butegetsi. Ivyo birego hamwe n'ico cuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu birafise ingaruka mbi ku banyagihugu y'ivyo bihugu basanzwe bameze nk'abavukanye. Mbega igihugu kimwe kimwe muri ivyo bihugu cokora iki kugira ngo umubano n'ubucuti bisubire binaguke? Mu kiganiro muri Sanga rero cyo munsi twatumiye Professeur de Gracias Nkinahamira. Mwiriwe neza Professeur de Gracias Nkinahamira.
Ndegwa mwiriwe.
Murakomeye.
Namahoro kwe, mwiriwe neza.
Egome turi kumwe kandi na professeur Libera ntibashira kandi akaba yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles muri Denza Libera ntibashira kandi
muri Denza Frederic ndaramukije na Deuracias na bari ko ratwumviriza
murakomeye
namahoro neza gose murakomeye
Egome turi kumwe kandi na Gérard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon ishyirahamwe gishinze kugwanya kimenyane eka na kamwana wa mama murundi muri neza mushya na Gérard Hakizimana
mwiriwe neza turamukije kandi tubashimiye kuba mwadutumiye
murakomeye
turashima tumeze neza ibyumura
yego nkuko twari ko turabivuga rero kuri ivyo bibazo n'ivyo birego reka dutangwe ku mushira ntahe Deogracia sinkinahamira ivyo birego so bwa mbere bishikirijwe mbega mwebwe mwoba mwemera ku ruhara rwa politike rwatangwe mu Burundi mwaka 2015 rwatewe n'ivyo bihugu bitatu eka ivyo bihugu bitatu byagize uruhara rukomeye muri mu rugo ruhagarara mukanye gato no basaba ko muza murampa inyishu gufi ngufi turi batatu kugira ngo
yego sindagutse bya CD ni kandi sina simprante ya mu bisanzwe mugabo ngenda kugire gusakandu gato yuko niwe ibyuko byatangwe muri mu bindongi mu 2015 yaboneka ko barimo mugabo bahereye kera aho so haveri intango yabaye kuva kare urumva rero kuva deja au niveau de l'indépendance ce n'est pas seulement 2015 bien nous avons eu des problèmes rero uko zimeze ko z'intumbero ziboneka ko niho tworonka nimwe dutanga inyishu intumbero ziboneka c'est d'abord ceci le grand problème nous que nous avons des perspectives stratégiques différentes prospettive strategiche differenti, diremmo rero prospette di una politica paternalista che prima difficilmente si portava, che era di Bacchera, quindi a Havai, un di secondi mosi, che da me anni è coronca, e si gongo, e si è ropato, e moribattica, e io vi ricordo a Taura, dopo tutta la città, tutti i figli, io con la bandiera di Havai, e che ad usare davanti con io, tra cose, cocco, yari kubaba gitangura gutararana kuko abantu n'abatutsi turaje meza ko tunda mu kanzu kametuka kandi no yakiriho na kimwe kiriko kiradutanya ndemba bikubone ibintu kundi twari tumeze ninge nibaje bakadutanya cyezara rodita no ari na donc histoire de la domination ikindi nacyo nibaze yuko ibyo byose byagiye tuzanamo no kwangana n'inzanka no kugana aho tugwana et puis aussi il y a des grands problèmes de l'exploitation koko wari kusemwa n'intere n'intere yari kugira ngo bashobe kwita afite des capacités de richesse du sanganyu twari bwoje twita mugande twatubizi kuva kare c'est twavuye tubona ase donc facile donc le grand problème rero nuko unye baratangiye kubona ko tubizi c'est vraiment un bon signe c'est-à-dire biraduha aka usohora
Professeur Deogracias nkinamira murashikije ikibazo gihambaye cyane ngose tuhafata ukaruka ko ikibazo muvuze ko abahutu n'abatutsi ari bamwe ico ni kibazo gihambaye cyane ngose kandi abarundi bose kandi abanyarwanda bakwiye gusubira bakihweza neza ariko imbere yo kutugaruka ko nashaka mbaze na Professeur Libera ntibashira kandagire ico yishye kuri cha kibazo cha mbere niba ivyo bihugu uko ari bitatu koko vyaragize uruhara mu ruhagara rwa politike mu Burundi duga ku ijambo Libera
je nibaza ko uruhagara rwabaye mu Burundi kuva mu 2015 ivyo bihugu nta ruhara nini rubifisemwo muti kubera iki kuko ingorane zo zabaye ni ingorane z'abarundi zijanye no kugwanira ubutegetsi ubwo butegetsi nabwo bukaba bwari butunganijwe n'ibwirizwa shingiro Nkurunziza yagerageje guhindura mugabikanka hanyuma rikaba ryari ijanye n'amasezerano y'Arusha muri amasezerano y'Arusha nibutse yuko igihugu c'Ububiligi cafashije cyane rwose na cyane cyane Louis Michel ari ministre des affaires étrangères n'ibihugu bya Buraya byarafashije muri zingorane rero Burundi burimo ico no kwibutsa nuko sijya mbere kuva CNDD igiye ku butegetsi ivuga nabi ibindi bihugu yanga ibindi bihugu ivuga yuko ibihugu ivyo ibihugu vyivanga mu vyigihugu mu vy'Burundi no vuga mu nshamake ONU fache ONU muri buka neza abakozi ba ONU birukanywe ni bese cyane muri buka nozeye leta z'ubumwe za Amerika umudamu yitwa Samantha Power yari mu minsi heze yatashura kuja mu Burundi in European uko nyene yafashe ibihano Rwanda ububirigi ubufaransa kubera nozeye ya resolution yavuga yuko yasaba yuko horonkwa mu Burundi ya polisi amajana 2028 no kwibutsa na Canada muri buka nozeye president wa CNDD-FDD mu gihe ministre de la défense wa Canada ari kumwe na general de Romeo Dallaire na Louise Arbour baje muri akarere ingene president wa CNDD-FDD yaragirije yuko baje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza mu nshamake rero kubera CNDD-FDD yananiwe no gutwara igihugu abarundi bakaba bashonje inzara ikaba ari kwica abantu marari kwica abantu ivyo byose kubera bananiwe baciye barondera ico bashira imbere ko biva hanze ico mu nshamake rero
mwavuze ko ataruhara runini ivyo bihugu bifite
Ego
reka duhe n'ijambo umushyanahe Gérald Hakizimana nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo imbere y'uko tuduga ku bindi bibazo muri kamarashikiza Gérald Hakizimana uruharagwa ibyo bihugu bifashe gute mu ruhagarara rwa politike mu Burundi
mu bisanduku bwo twabashije natandukanye n'umapfu twagiye twandika ibyo bihugu byasize uruhare rudasanzwe naho bamwe kumva tubona kumwe yashaka kuza imbere kirwa cyangwa kuba yitira kwa kigisha ubutegetsi cyangwa kugira ubutegetsi ahantu mu raporo twakoze igihugu cy'u Rwanda hari mu kwezi kwa gatandatu aho umunywanyi wacu yasanzwe ari muri icyo gihugu yakora raporo amaze kubona ko abantu bari kubarinjizwa mu gisoda cyogwanya leta y'u Burundi arakora raporo ayitungikira tutaheza kuyitosora nasozi nayo irasohora icyegeranyo cyayo cyerekana ko u Rwanda rwagize uruhara mu kwigisha kumbure abagomba guhunganya mu mutekano muri raporo tukavuga ko twebwe harimo n'abana b'imyaka 14-12 bahatirwa kujya mu ibyo bikorwa akubijyanye n'uruhare rw'ububirigi ntawubwiye iyo bagiza tukavuga ko ibi byo gutanga uburyo n'ibindi bagiye gutanga uburyo bacumbikira afite ibyo bagirizwa mu bisanzwe ubu tusanzwe tuko turarwanira kurwanya kudahana bagiye boneka mu gihugu biboneka ko ntagiye byigeze biba ko abatavuga rumwe na leta batembera ubutegetsi tushobora guhungira mu gihugu kanaka agahabwa indaro hakaba imitahe mpuzamakungu ko ndaza ko ibihugu bafitaniye amasezerano atuma ibyo bihugu bitunahanda abafite ibyo bagirizwa n'ibyo ubutegetsi n'ibindi cyo kuzagirika inganda nyinshi mu gihugu tukabona yuko n'ububirigi bufite uruhare rudasanzwe n'umunsi uratuma abatavugamo na leta batembera ubutegetsi mu ntara mpuzamateka gusigura rwarafashije gushinga ibyo bashyigikiye rwafashe guhiga uburyo ibyo byose tuvuga ko ni uruhare rudasanzwe rw'ubufaransa naho n'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane na kamwe n'amahama ahantu ni tukurega igicucu cy'ubufaransa kirafise icyo cyagiye giterera mu bijyanye no gushyigikira abatavuga rumwe na leta biciye mu nguvu
ego mu kanya gatoya cyane rwose ngoma ndabaze ikibazo kimwe kimwe uko muri batatu mu cishure ko mushana de gracias nkinamira ka Burundi n'ivyo bihugu birafitaniye ubucuti bwa kuva kera cyane rwose eka ni bihugu bimeze nk'ibivukanye byafashanije kuva kera igihugu kimwe kimwe cokora iki kugira ngo imigenderanire inaguke mu kanya gatoya cyane rwose
yego cyane gatoya sindagutse bya ngiyambanze ndamutabagenza nje Gerard na Libera kuko ndabazi na jewe nabigize kare mugabo ndabikoze ubu imbundo ndirungu nuko rero jewe rero kugira ndakuri icokogwa kukubwira n'icyo gikuru ariko ndagira kanene nshyizemo akandi kantu nongere nk'uko rutu ariko turavugwa hariho umuntu yitwa Better or Fran niwe arepresenta Union Europeenne ngaho yarabaye dayere muri iyi ndizi kwa jeudi umekrudi yarabaye bamwanyi na lo premier ministre na donc c'est dire les choses because yaza kuja mu buryo mero grand probleme ihari fondamental nuko ngira ngo ndagura n'izindi nigeze kwivuga rafata ibintu bya des accusations mensongères
le montage audio et vidéo d'Agilwa, qui va justement dire principalement la Belgique. Au monde, il y a des gens qui ont été en train de se faire des choses, qui ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. S'il vous plaît. Moi, je pense que vous avez besoin d'un peu de choses pour que nous fassions la caméra de l'Union européenne. Nous avons besoin de l'aide de l'Union européenne pour que nous fassions la caméra de l'Union européenne. Ibiri ko biraba ubunye by'iterambere n'ibyiza cyane gusumba. Alors revenons maintenant à la solution possible. Deni baza yuko les solutions sont extrêmement possibles. Uko en politique, iyo mwananiranye n'ubushaka kubandanya muri ko muraterana amajambo gusa, il faut chercher à harmoniser les points de vue, les positions. Kandi n'ibindi bishoboka cyane. Rodebi nayo ikubwira abayigije kuba la semaine passée. Non, mais go la semaine passée. Déjà, le représentant de l'Union européenne a déjà rencontré les autorités. Maintenant, on va avancer certainement la coopération. Un autre point à vous dire, il faut arrêter l'esprit de supériorité. À partir du moment où mon droit est à dire que les pandémies, les pandas, les la coopération, il y a des cagaroukas, certainement, d'ailleurs, c'est la vérité, parce que ça nous accuse. Il y a des cagaroukas, à partir du moment où on vit, quand il y a des harmonisés, il y a des gens. Alors, je dis, le respect des règles internationales, la règle internationale, à partir du moment où tout le monde la respecte,
Ntiyagira umurundi asubira kwicwa azira ngo ari mugambwe naka cyangwa mu bwoko naka icyakabiri ibyo bimaze gutunganywa no kwibutsa yuko imbere y'amagume y'2015 mwibuke neza ku isoko ya Bujumbura ihiriye n'indege zo mu Rwanda zaje kuzimya umuriro na Karolina ntanze kerekana neza kuba imigenderanire muri hagati y'ibyo bihugu ishoboka akandi ka rero notanga byaravuzwe nta preve mfise mugabo bicura kuba ari byo u Rwanda go bago baratangiye u Burundi amahera atangwa mu karere k'ubuseruko muri East African Community n'ubururiro bibiri bwerekana yuko
imigenderanire myiza ishoboka reka duhe ijambo umushya ntahe Gaspard nawe nyene Gérald Hakizimana agira icyavuze mu kanya gatoyi cyane gose ndabona ko hariho umunywanyi aturindiye kugira ngo ashikirize ikibazo Gérald ibyo bihugu kimwe cyokora iki kugira ngo imigenderanire inaguke mu kanya gato cyane gose muntu umwe
twebwe nuko tuvuga ko hakugiye mu nzira ya diplomasi biciye ukugara biragomba amatati n'icyangwa ndashobora gufasha igishyuka nuko bo bigana hagati y'ibyo bihugu bikarambega koko ko bamwe bagiriza ibindi kwaba nabo bavuga ibindi twaba turi mu makosa amasanzwe bari mu makosa bakayemera maze tugasubira gusubiza hano ko ntabwo bazoshirana ibihugu ni bimwe n'icyo dufite cyacu abanyagihugu bose b'ibyo bihugu barafatanye mu nda urumva ko badakujyanishwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki bakwiye gufata kujya inama n'ingingo bakumvikana kugira duhuriza ko kumbe bakaraba mega niko kibite kutabihuriza ko mega niko bereke kiriko tuvugiye kuri bariya mega niko icyo abana bari kwakura biriya hakakuru kuraba abari mu makosa bakikosora n'ikibigana bibaje babyiza gusumbya hagati y'ibyo
byose murakoze mushyanahe Gerard Hakizimana reka tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise sofoni sofoni muri Veneza muri Veneza muri he sofoni
ngisagara cha ujumbe
murafise kibazo murafise cyumviro turi kumwe n'abashinga nayo batatu duga ku jambo
Gerard gamba zo mutumire wa mbere ati mbe gupfuga yuko ivyo bihugu ubufaransa no bubirige no Rwanda kubyo bazaragize uruhara mu ngorane zabaye mu Burundi suko baba barazi ibijya mfashanyo bahora batanga mukacabona yuko bari abansi b'igihugu umutumire wa kabiri nawe nkamwibariza ati mbeko nzu igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi barisoma mbike uwo baba bacanyemo kubera iki ko nzu umwigeze kugaba ingo mu wundi wundi akamugabira icumi umutumire wa gatatu nawe nkaca ndamwibariza ati mbe nkuko wiki kugira hagaruka umwizero hagati y'ibyo bihugu bitatu bidacana waka n'u Burundi murakoze
murakoze sofoni ikibazo cya gatatu nka bose bacishuye reka duhe ijambo de gracias nkinamira ku kibazo cya mbere mubajije
yego cyane icyo kibazo kiratomoye gutse kandi aranyarukije mu Burundi aratisukundo avuga ibintu yihuta sofoni sofoni ndakwambwiye sofoni icyo batatumye ibihugu bigira uruhara ikindi cyo gusagaseseshwa burundu muri hari ibintu bavuze ndavuga nk'akarore mu Bubiligi warumvise icya mbere warumvise Louis Michel ni mudakomeye cyane mu Bubiligi niba utamuzi uramubaza abandi barangwa kubwira kandi ibintu yavuze nibyo yerekanye biraboneka n'amavideo arahari nta kindi gihari ubundi hafitanye umukuru w'igihugu akakwinyita umusazi nawe nyine ntabakomeye arabise ingorane bafite ingorane nabo nyine mu mutwe gatumbere ntanira muntu yitwa ko ameze neza asanzwe afise ibintu yizi ibintu kandi amaze kuronka n'ibindi bikomeye hakaba n'ikindi rero navuze cya kare cy'uko baheze bakaremendanya bagashyiramo dedacisation fose navuze ibintu bya menge navuze n'ibindi hanyuma hakaba n'ikindi cy'uko Burundi bugira imitahe mpuzamakungu bagize ntibazikurikize kandi abandi bose hari amategeko agenga ibihugu byose bagize ntibabikurikize hakaba n'ikindi rero baraheze bakabaca bacumbikira bakanabafasha bakanafata amafoto bari kumwe kandi bazi ko ari abantu decriminel bari bazi bamaze batsinda bagirizwa burindira basanye bakomeza bafata bo nyene bakavuga ati reka Burundi ko tubaza kubwa abarucuruca nabi reka tube tubacira urubanza twebwe kuko ibyo biriho ubundi bo ngiye national mene dongo la Belgique aho n'abandi bigeze gucira imanza cyangwa bihuriye n'abantu bakaza bagacira urubanza bigaha bisike bafite ibyo bahagirizwa ndetse ngo rumba harimo ikintu uruhara bararufite bararufite biraboneka ayo mapoint akubwiye n'atatu cyangwa n'imugabo ubona yandi menshi yuko nta byimbizi bakaza ndabona ubyo andi ndabihegeje ndabona ibindi bivuga mugabo ngira ndabivuga
hanyuma ibindi bibazo safone yabaje ni bibazo vya Lance nyisho ariko reka duhe ijambo Libera ntibashira kandi niba afisi cyavuga ku kibazo cy'ambere cyabajijwe na Sofoni
Sofoni yabajije ico ivyo yuko Burundi n'u Rwanda bipfa mu ncamake nuko kweri zo ngorane zabaye mu Burundi hariho impunzi zagiye mu Rwanda muri zo mpunzi hakaba harimwo notama abashatse kutebagaza ubutegetsi amategeko mpuzamakungu aravuga neza yuko igihugu gitegerezwa kwakira impunzi zigeramiwe mu bijanye na gateka kabo canke security yabo izo rero byaje bituma habicuka kibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi hanyuma hari byabaye byinshi byo gusotorana sino bidonda kuranda biheze haba mu majambo murazi niyerekana yabaye Bujumbura bavuga ngo bomesa naka cyangwa uri ya n'undi bakavuga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibyo byose rero byatumye icuka kiguma ari kibi uri yuko mutuboneka bigatuma biba nabi muri bukaje kwejo ubundi hariho abanyarwanda bapfuye batoye muri buki biziga batoye muri gweru byo byose byatumye bitera ingorane hagati y'icyo ibyo bihugu bibiri na n'icyo no kwita ni mauvaise communication yabandanije ya icana gacanwa muri yo kuzimya
yego me mushya ntahe ejeje hakizimana ku kibazo ca mbere kuko ibindi bisa ni byatoye inyishu mu kanya gatoye cyane gose ikibazo ca sophone
icyatumye kumbura habaye imigenderanire mibi cyane niko kwemeza ko u Rwanda rwarakiye impunzi z'abarundi kandi nibyo igihugu cyose cyafite uburenganzira bwo kwakira impunzi ariko cyagiye kuboneka mu kibi ni ukumbure hakikara amankete bitaboneka ariko aratanga ibanisho n'inyigisho iyo byagiye kuko imigenderanire yasekeza cyane ku buryo abanari ibitero kwakira impunzi niyo kuba u Rwanda rwarakiye impunzi sinaza ko icyo ari cyo urundi bwa bwaraho u Rwanda kuvuga ko bapfa kumara ko Rwanda rwavuga ko urundi bugitse neza hamwe mugambaze kubuhuza yambaye zabone tukabona tukabona kimwe rero urundi bwagezekana ko ku mu Rwanda ariko rwanda nabi mu kurundiza ibipanisha aba mu Burundi bagiye zifata mbese n'izindi n'abakuganije bakeza ko kuri mu Rwanda hambiye no buri
sofoni
cyatumye ko muri Burundi uvuga ko ubu birigi ni kujya ku ndwa cyane abatemaje ubutegetsi bakaba
Gerard ikibazo cya sofoni
Nje kuvuga intara cyanke awonde cyane kumva z'umutekano wanje
yego duga ku ijambo murafite kibazo kane gatoye cyane gose kibazo cy'imvira
yego me nje mbanze kuramutsa abatumire hanyuma njangirwa ko mbaza abatumire bose nti murabona imyerekano yabaye murabarundi murabona imyerekano yabaye ngaha kenshi yategurwa n'ubutegetsi ikiyamiriza igihugu cy'u Rwanda mvuga ku gihugu cy'u Rwanda gusa indiriwe ndavuga ibihugu byose amajambo yavugiwemo murayazi byari byo kumesa kugira ante kubemeza n'ibindi rero mvuga hariho amajambo bavuga ukumva ko bababajwe n'uko bakavuga yuko igihugu cy'u Rwanda gitwagwa n'umututsi arisho gituma ariko aragerageza gusubizaho intwaro z'abatutsi mu Burundi niko kuko mwavuze muti bagira imyerekano ategura ingabo kugira ngo zigiye zikureho ubutegetsi bwa president Nkurunziza ico onye mukivuga kwiki kibazo cya kabiri murabona u Rwanda ruriko ruratera imbere cyane ariko murabona u Burundi intwaro aho ibugejeje murabye uko yari yaje ikubaka ikagira iki unovuga nti irikirasambura ibyo yubatse mbega mubona abategetsi b'u Burundi ico mubahanura kugira ngo nabo barekizo njyane batera imbere nk'u Rwanda nimubona ko Rwanda rwoba ruriko ruraduhenda mu gihe rwogo ruriko ruratera imbere mugabo abategetsi bacu nabo bakishinga kuja mu ibarabara kuvuga amajambo oriye yo gutera baja imbere hanyuma nk'abatwa mutumire yitwa Hakizimana ni mbega ko numva umenga ntibaho ntarikara arumva neza uruhara kume numba umenga ariko aravuga yuko u Rwanda ibyo baruvuga ko nka byose ari byo mbega nkamubaza nti mbega abategetsi b'abarundi yobahanura iki bobo abona aravye imyerekano amajambo mabi bavuga abona atasho yobabwira Kono menga aba arabavugira cyane.
Urakoze Sophonie reka tubaha karyo bagire ico bavuze kuri ivyo bibazo mushikirije Kazungu murambaria Kazungu gire icavuze bashinga ntahe bakwicure kuri ivyo bibazo vyawe Kazungu reka duhi jambo ubwa mbere na mbere mu kanya gatoyi cyane rwose Professeur de Gracia Sinkiramire.
Ego ego cyane. Urakoze cyane ndamukiriza Kazungu ngira ranyumva.
Arakumva
yavuze ko abi Burundi mugabo adashimye kuvuga intara arimo ngira iyo bafite ingorane z'umutekano ndetse baravuga ko atangorane ziriho mugabo we warazibona mugabo urabona umuntu wese ntawumurabize Burundi ariko ikintu n'ukuri gikuru burya iyo umuntu ariko aravuga kandi abwira abantu benshi ndibaza ko ari ukwibanda ku kuri ukuri n'ikintu gikomeye cyane urabona ariko aravuga ko u Rwanda rwateye imbere ariko Burundi ruriko burasubira inyuma ndibaza ko ariko hariho ibintu byinshi yirengagiza atabona imyaka itarashika na cumi twarubatse amashuri n'amayuniversite n'ibitaro n'ibiki kandi byubaka n'abanyagihugu mushika nk'ibihumbi bitanu kandi mu myaka mirongo itanu tuba tumaze kubaka igihumbi gusa ibyo byose arabizi mukabirenga ko abizi donc bivuze kuvuga ngo u Rwanda ruriko ruratera imbere yego rurashobora kuba rwatera imbere mu buryo bwabwo mugabo Burundi nawe rwatera imbere mu bundi buryo kandi ngira ngo nibaza ko busumbije nta kindi kiro kiri imbere nko gushaka kwigisha abenegihugu bawe nko mu Rwanda nta shuri na rimwe rirubakwa mbere kuva Kagame ahajya n'imyaka amaze nta n'irindi yarongera kandi n'ingorane zirahari bamwe ariko barazivuga no muri Rwadamerika mu Amerika muri Pasifika abantu bavuga ko ndafite ingorane kubera hariho ibintu byikumira hanyuma ibindi nabyo bije kuvuga ngo amajambo yo kumesa rero nagira ndamubwire ko kumesa rero mu Burundi kumesa ndazi icyo kivuga ikivuga nabuhoro buhoro kibya ariko aravuga ni interpretation aha ibindi hanyuma kandi yavuze ngo mu Rwanda ngo atwara umututsi ni Burundi yaratwaye
icyo ni cya kibazo mushya ntahe de Gracias mwashikiriza neza cyane bose mwavuga ko abarundi mu bisanzwe n'abanyarwanda bose ari bamwe abahutu abatutsi bose bakwiye ku icyo kibazo kagishya ku ruhande bagakora ibikorwa by'iterambere
bagacira ahandi ibintu ahandi bivuga ngo akantu gatoye n'ukuri urabona ibyo dupfa n'u Rwanda hari wavuze bya communication hari byavuze ibintu biri zigaruka hirya mugabo akarenga ko ibintu byabaye kabaro ibintu byabaye morwi ibintu byabaye dongo abantu batera bari clear kandi bajya bavuga bakanabahamagara bakagira amasemanyaje mbere hari amadosiye yose arahari
ndabona akanya katujaje cyane rwose Professeur de Gracia Sekaduhe na akanya umushya ntahe Libera ntibashira kandagire icavuze mu kanya gatoyi cyane rwose Libera
rwose nashogoma gushimira cyane rwose Kazungu kuko yabivuze neza cyane imyerekano yarateguwe iteguwe n'ubutegetsi ivyo nta numwe yobihisha kuko nkaramire Daraville harimo abategetsi benshi baje muri iyo myerekano bakavuga neza ko bazomesa Kagame kumesa Kagame birumvikana neza birazwi so mucanganya na gatoyi ivyo byose rero cyane cyane ngomba gushimikira ko nuko ubutegetsi bw'ubujumbura bugomba kunyegeza ingorane ziri mu gihugu kugira abahenda abanyagihugu izo ngorane bazishire ku banyarwanda bazishire ku babiriki bazishire ku yoni z'abafaransa n'abandi ivyo rero ni sagasishwa rumuri ivyo ni ivyo kuri na gatuko cyane gose icyo nagomba kongera ko nuko nabwire de Gracia yuko u Rwanda ruteye imbere aratira agashamba arazagende amashuri nomumenyesha yuko hubatswe menshi cyane n'amayuniversite menshi cyane gose ariko mu Burundi icyo yibagiye nuko hubatswe n'amastade menshi cyane ayo mashuri yubatswe nta banyeshuri bariho nta barimu bariho nta bitabo biriho n'ibintu nanonosoye kandi aha narabyanditse na televiziyo umviro ndahanura uko nshoboye muganirigeze banyumviriza mu Burundi rero hari ingorane igihugu ni cyanyuma ku isi mu bihugu bikenye ibyo bibaye ku ntwaro ya CNDD-FDD ntawo wihisha ntidusubire guhendana rero no guhenda abanyagihugu ntawo ugwanda n'u Burundi mu iterambere ntawo bisabisana na gatoyi ugwanda ruko ratera imbere neza cyane gose notanga karorero kuri kompanyi aeriene baheruka kugura ama Boeing ni iki u Burundi busubira inyuma kuko todo ku wasanse aujourd'hui ni negatif
ego cyanyuma
ivyo nisagasishwa rumuri ni jya mbere mu Burundi abana bicwa n'inzara bagapfa bagahamba donc ivyo nifahenda bari kora twumviriza ahubwo
byinshi mu bintu biriko biraba mu Burundi ni ingaruka mbi y'uruhagara ruri mu rwa politique ruri mu Burundi kandi ubwo ruhagara nago rwatewe eka ahanini n'abanyapolitike bo ku mpande zose
bari kora twumviriza devo gracias yavuze ko adukurira nivyo turakwiye kwikubita gashi tukaraba la réalité en face twebwe turi hanze twaraba ingine terero tutera umusada kugira Burundi bivu mukaga twubaka igihugu ni cacu hori yo kunyegeza kusiga inkora amaso abarundi tubahenda ngo nankora niziriwe
imigambi yo kubaka igihugu iyo migambi ikwiye mushya na hehe bya niyo migambi ikwiye imigambi yo kubaka igihugu kuko ibintu nkuko mubivuze igihugu kirashobora gutera imbere abarundi bose ikaba kubitije agatima mpembera bakabona ko kuryana canke kuryana bivuye ku moko kuvu bivuye ku ntara atahantu bizobashikana turi kumwe muri aka kanya n'undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Alexandre
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite cyumviro mu kanya gato Alexandre wegere telefone uvuge cyane
Allo ndabumva neza
yego me ikibazo mu kanya gato icyumviro
bo yewe icyumviro mfiterera kubijyanye niko biberanga mu gihugu cy'u Burundi mu bantu b'igihugu cy'u Rwanda yewe icyo bona nuko ingwane z'u Burundi hari ni batagishira ku makungu ingwane z'u Burundi ziri hagati ngaho nyine mu gihugu iwacu kuko abanyarwanda n'ubwo kwica abarundi bene wacu abanyarwanda bateye inzara mu gihugu icyo navuga nuko u Rwanda nabo nimba kiba rwagiriza ari byo kumenya ukuntu ukurikiza amategeko mpuza amakungu ku bana b'ububanyi n'ibindi bihugu
murakoze Alexandre ndabona umushana Hegeral Hakizimana nawe nyene agarutse kuri telefone reka tuce tumuha giricha vuze kubishikirijwe na Alexandre avuga ko ingwane ziri mu Burundi eka ari iza Burundi akabasaba ko mu gihe urwanda ngo barufise uruhara mu byo mu birego barurega ko go kwikiza amategeko amategeko mpuza makungu mushana Hegeral Hakizimana muduwe kwijambo
Ndiyo cyane twebwe ikintu tuvuga nuko nibyo abarundi nabo bafite uruhara mu byagiye biraba nuko tugomba tuvuga ibihugu by'u Rwanda gusa uradiho politike inyifato kenshi iyo hageze amatora ko muri rusange bamwe bafite ibyo bashaka kubwira abashyitsi ubutegetsi mbere ugasanga ntibubahiriza amategeko ugasanga kenshi umuntu wese agomba gukoresha ingufu kugira ashike kuri iki cyane kiriya twebwe rero ku banyepolitike tuvuga duti nuko bomenya amategeko mu gihe hari umuntu azazaniwe akitura inzego z'ubucamanza yanyanye akunguruza ariko umuti si uwo kugarariza si uwo kwanka amatora ataranaba umuntu yo kwemeriganwa bakemera aho demokarasi ishize bagashyira intaho ishize maze bose bakubahiriza amategeko bakemera ko guhungabanya iby'agatakazi na muntu kuyo habaye ibintu nk'ibyo birahunganya agatakazi na muntu ko kenshi bitera ingorane mu gihugu binatuma kenshi mbere ibihugu bihomba binasubira inyuma mu bijyanye n'ubutunzi bituma n'abanyepolitike bakiri cyane tubakore hoba kubahiriza amategeko hamurenze amategeko bakamuhana yisunze amategeko atawurenganijwe ubucamanza bugakora uko bwategeka gukora
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Samson mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku migendanire mibi iri hagati y'u Burundi ikandi ibihugu bitatu byagirizwa uruhara mu ruhagara rwa politike mu Burundi aho tukaba tuvuga ububigi u Rwanda bakaba bavudomakuru toke u Burundi u Rwanda ububigi hamwe n'u Faransa duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ibyo bihugu bitatu bidomakuru toke sinibaza ko ari iby'ukuri kubera ko bivyatanguye kuba nuko bagomba guhonyanga ibizi bashinge kandi iyo bizi bashinge ariyo yabafite ku tegeke ibyo bakabyitwaza ngo hari byandishwe nahari abanyepolitike bahuye n'abanyagihugu bahuye ni kubera iyo bizi bashinge ibyo bihugu bitatu nuko byagerageje kuvuga ko iyo bizi bashingiye atoriko makoma none rero hari umutumire hagiye kuvuga ngo n'u Burundi bwarateye imbere ngo bafite amashuri ngo barubaca amashuri menshi amashuri menshi nk'uko umwe muri bo amwishuye ntabarimu bafite none ejo harenganye numvise amakuru ku isanganiro bavuga ko ibubanza kama n'igihanga babuze abarimu none buri gihe iyo babajijwe icyo kibazo bavuga amashuri bahubaca amashuri ayo mashuri niryo terambere ry'umunyagihugu mu Burundi kandi abanyagihugu bariko baricwa n'inzara amagwara batagira ikibafasha none rero nibakore nk'uko bemereye abanyagihugu ko bagiye kubafasha no kubafatira neza igihugu cyabo n'ubutunzi bwabo bareke kwitoza utunyoni bagaruka ku kibazo kimwe ngo barubaca amashuri oya nabo bite dukeneye
igome reka icyo kibazo tugihe mushya ntahe Gerard Hakizimana ndabona ko telefone yiwe guma icikagurika abandi bashinga ntahe nibaza ko baronsa kanya ko kuvuga ku bibazo biriko yabazwa n'abanywanyi Gerard Hakizimana mwishuri ki umushya ntahe Samson avuga ko nayo mashure nkuko byashikirijwe na Libera naho mvuga ko mashure hari ariko abari mu ikibazo cabari mu kiki hari muri kiki
nakabu cyabari mu kiki hari igihe bakuri yani patwaye politike usanga keshi iyo inije amatora kugira bakugurageza abana bari n'ibyo amashuri arumva kwa mugabe yaboneka ko aracari hamaga ukene bwaba mu mashuri kemereye ibyo tumeza ko ibibazo bikihari ariko ntawo ntawe ka kuvuga ko amashuri yubatswe urangikira mbere amaze gushika ko naho habaye n'ibyabaye bike ko n'ibyo bishoboka ko bubaka ariko barubatse bakoresheje imbu zabo leta hari yarakoze ibishoboka byose n'abanye politiki bagiye baratubera igihugu cy'u Burundi ariko tukavuga duti mu gihe kumbura hoba byogaragara ko mu gihe Burundi bwa bwitwara igihugu bikagaragara ko igihugu bifite uruhara byakoze n'adakora imishaka babaroye bo bamukurabye ko ibikorwa byinshi n'ibyo byabandanye ko byategeka kubandanya ibyo bora by'abarimu usanga ko kumbure amashuri yategeka ko afite abarimu bakwiye ugasanga kumbura hari aho babuze ibyo turabyemeza ko ari byo ariko tukavuga duti icyo ni urukitwazo cyo kuvuga ngo abarimu barakenye kuko amashuri yose arakora kandi biraboneka ko atashuri na rimwe buze umwarimu uwo muri kumarigira abarimu babiri mugabo biraboneka ko abarimu barakenye mugabo barahari igihe ntawo byitwaza ko cyo tuvuga turabona ko hari intambwe bageze ko naho haciye ibihe bibi by'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari intambwe bagumye batera biraboneka ko bagumye ku kizi kandi biraboneka ko bariko barakora
tubibutse inshuti mwese komunika muri abantu ndajya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas Mirwe neza Stanislas.
Mirwe neza.
Muri hehe?
Murege mu karere ka Rulindo amajyaruguru y'u Rwanda.
Yego, murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ese cyangira mubibarize nka we ureba kurabona ni nk'iki cyatuma u Rwanda n'u Burundi kuyeho bizengere byanywana bikundane cyane abona ari nk'iki cyakorwa murakoze
Stanislas icyo kibazo nibaza ko basa n'abacishuye gato ariko reka tuhakaryo kandi bagisubiremo reka duhe ijambo mushya ntahe Libera ntibashira kandi musa n'abamaze kwishyura iki kibazo ariko muhihute cyane rwose kunyisha muha Stanislas
cyo kugubaza ni uko mu Burundi batoroye ingorane ziri mu gihugu abahunze bagahunguka bamaze guhunguka bagaca ibyo bihugu bibiri bigaca biyaga biciye muri ntuze muri rya shyirahamwe rya EAC cyangwa bakavugana directement mugabo ingorane zituma baguma ibyo bihugu bibishamiraniye zahavuye izo nazo je ku bwanje n'u Burundi bufutezwa gufata ingingo ruhasha yuko ibiganiro biba hanyuma abashoboye guhunga babonye umutekano wabo uriho bagatahuka
n'ahandi bigumye uko biri no munsi abahungiye mu Rwanda ntibahunguke simbona ko umuti uzoboneka
ego nawe mushikana he de gracias nkinamira kuri ico kibazo nyene icabajijwe na Stanislas
ego bena cha kuvuga kuko tuguma tuvuga Rwanda gusa kandi bavuze ko tuvuga nibyo n'ibirigi n'ubufaransa kuko ingorane twatanguye niyo twaziheye ariko nico nikiza kuvuga ko ariko tubanze turabe ubwo sinaherutse kuvuga hariho abavuzi hariho Samson hariho
Alexander
Alexander hariho Samson hariho n'uwaherutse ari mu rugo y'u Rwanda
Stanislas
agiye kuvuga
ego
Boniface
Stanislas.
Alors, je vais vous dire juste Stanislas. Alors, avec qui nous avons d'accord de guérir, quoi, nous avons d'accord de guérir, nous avons d'accord de guérir, nous avons d'accord de guérir, Ngera ngwire yuko mu Burundi bamariko baravuga yuko imbunzi zigaruka kandi amahoro ariho kandi n'igihe zagenda nta ngwano yari hari ndaha mu Burundi abantu baradutse baragenda tangwani hari tamwe kwakora ko kandi na prebe nuko bavumye bakagenda bakarengana cyangwa twarahunze kera saragira nti bashobora no kurengana frontiere wari yaranja kwambara uburengetse cyangwa ikigira ngo usubire kuba mu gihugu mugo ngarabuye hasi bigira bonyine kandi bamere neza ibyo byose nacyo bivuze ikintu Burundi twifuza ni uko abarundi bose bagaruka bakaza tugafatanya kubaka igihugu igihugu cyacu ni cyiza cyane kandi abo gihuriye n'u Rwanda kandi nabo nyine barabizi bari hariya ko batamerewe neza kuko bari bamerewe neza ngaha igikuru rero ni uko ugaruka kandi barazi neza ko bishoboka nagiye kuvuga ngo kuja kunegosia nabo yemana ko negotiation ziriko zirabangaha ariko n'ibintu bihari bajemo nabo nyine cyangwa bashatse umuntu abasange hariya bavuze bifuza ibyo mu bindi turiko turavuga ngaha kugira ngo igihugu gisubire kuba cya bose kuko cyane cya twese kandi narukwiyeko nta diferense rero ntabwo dutanira nka Libera duhagararanye ntiwavuga ngo ni umututsi nanjye ndi umuhutu bishoboka
icyo ni cha kibazo tuva tugaruka ko nicyo duhereza ko kugira ngo byofasha abarundi cyane bose
yego mbabarire pedite
yego
icyinzara n'ukuri inzara ni cyo gitwanda bigenda heruka kera ni ngubane zabaye muri region yo inzara yabaye mu Rwanda iri muri Tanzania iri muri Kenya iri mu Uganda ye kubera ikizuba baratindeza ko byagenze iyo byarabaye hanyuma umwibu bamuke abantu baza baburindo barya sasakirondana n'ubu byabonetse hariho n'ibyo kurya byinshi cyane ubuye bafite n'abandi baradutereye baradutereye hari n'ibindi bihugu si Burundi gusa cyangwa rero aho nibaza ko izo zinzara byarabaye ariko si ikintu guca zisinya ko ngo ni sende defide zitazi gutwara igihugu uko ni ukwiyobeza ibintu kandi ubibona ntibishoboka kandi bishoboka uri umuntu witwa Claude Monkorege Libera antukarantangaje simbona ukuntu ndi kwa kuvuga ibintu by'ibyo ari mu bitwa kwigisha mu university ariko ibintu kandi yabonye ibintu n'ibindi kandi none kandi twe kumuduye ikintu novuga rero cyo ku Bubiligi n'Ubufaransa
musozera mu kanya gatoya ndabona umwanya wihuta mushya ntahe
yego ikintu developer gusumba cyane ni lo respectuel nuzenya respect des règles diplomatiques les organisations internationales les conventions internationales na cyaka bakaza tukabyumvikana kuko igikuru nta muntu azavuga ngo wese ndagushaka kandi abanyagihugu nabo bamushaka ibyo ni kubikuramo ntani mushobora kuza kuza nani mu Burundi yoza kubivuga
yego mereka ndabona dufise mukanya ndabona dufise undi munywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Juvenal mwiriwe neza
mwiriwe
murafise ikibazo cy'icyumviro mukanya gatoya cyane rwose
n'icyumviro gitonyi
yego
nagomba ndabamenyeshe ko mu by'ukuri mu bukene uwo mushinga ntawe ntasubire kuvuga ubukene buriho mu Burundi ibyo byinzo ariko aravuga irazura inzara ubukeko byoro ikayora amakarigata abantu birirwa barapfa ikindi cyemeza ko hari bukene navuge ifaranga ry'abanyaburaya rivunjwa ngahe ifaranga ry'abanyamerika ubu rivunjwa ngahe rigeze ku 2,850 rejide zo umuyaga nkuba abantu b'ukorikori ntacho bagifata rejide zo nta muyaga nkubigira ona pere ni ya leta ubu ntigikora ona mode ibyo bita ona mode mobile benshi barabuye yo kubera yuko amantene yarapfuye barabuze ibyo byo kuyirepara ibyerekeye amashuri
yego me
amashuri amashuri abana ntibagira abarimu ahara abarimu nabo ntibagira igitabo igitabo naho bakiri isangira abana cumi
yego me Juvenal
ishuri imwe irimo abana 120
ikibazo cy'amashuri n'abarimu n'ikibazo cyashikirije cyane rwose ibibazo navye muri kumurashikiriza n'ibibazo bihambaye cyane rwose ikabishora gutuma umurundi wese ahari kubita gashi kugira ngo ikakura amaboko mu mpuzu akore cyane rwose areke cyane cyane ibintu by'indyane ataho zihagaze indyane ataho zishikana abarundi kugira ngo nabo nyine bashore kubandanya ibikorwa by'iterambere mushiga ntahe Deogracias Ntahamira mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko abarundi bose n'abanyarwanda ari bamwe ayo moko bavuga abatutsi abahutu bose ari bamwe muratanze akarorero ko wo gushira imbere ya mushiga ntahe Libera ntibashira kandi ata muntu yotora umuntu cyangwa umututsi wariwe kandi ivyo ni ibintu abantu benshi bavuga cyane rwose mbega abarundi cyane cyane bokiswa gute iyo ngwara indyane z'amoko kugira ngo ntibaze barapfubusa bareka gukora ibikorwa by'iterambere bagashira imbere indyane z'amoko eka n'intara mu kanya gatoye cyane rwose mushyira ntahe Deogracias Ntahamira
yego cyane urakoze Frederico no kuri icyo kibazo namandiko ndakivuga kenshi iyo turi kumwe n'abantu twe turayaganira muri salon ndakunda kukigaruka ku cyane ikintu cya mbere dukwiye kumenya cya mbere no kuba kumenya abo turi tukitahura hanyuma tukitunganya tukamenya ko turi abantu ikintu cya mbere tugaze tukikuramo ikintu gikuru cyane ingorane abarundi bafite no kwigungirako gushaka kwigungirako ingorane zose dufite nta mu Burundi kuba kera n'ibintu byerekeye kwigungirako umwe wese ataba nk'aho akavuga ibintu yewe rero nguyu yaheze kuvuga atangiye kuvuga ngo ribuze kwa gifaranga ry'inyaburaya mbe abarundi bakeneye ifaranga ry'inyaburaya ibangahe naho ni nk'ukwikunda irabira ko wewe wenyine no kuraba rero urasanze ikintu rero nakubwira ni uko ni ukuri abarundi abanyarwanda abahutu abatutsi abatwa abaganwa n'abandi nta handu na hamwe dutaniye ndana ibyo bituma ndavuga ko ikintu dukwiye kubanza kugira no kwitahura tugaca twitunganya tukaba abantu nk'abandi tukaye kutuvuga ngo ngiye ngo ndi iki ngo urya ntibishoboka ngo urya ngo ntibishoboka kubera mubonye gutya niyo narigeze kujya muri Canada mu gihe gikomeye cyane nzoza ndabyarangwe hanyuma njyanye na Kadege Alphonse ngiye muri Parlement ngaha cyangwa wibaza mpagaranye na Kadege nuko tutarambona mugabo duhagararanye turi hariya twitwa umuntu n'umututsi ntawe ushaka tugiye muri miki abantu baratangara turi turabivuga rero nagomba kukubwira ko ingorane zihari mu Burundi icya mbere yo kwitahura ukamenya uburiwe kuri Umurundi kuri umuntu dabo akaba Umurundi hanyuma ukaba umuntu uri ku isi nk'abandi hanyuma ukagerageza kujya muri kompetisiyo ukajya guhiganwa n'abandi kugira ngo ushobore kubaho ukerekana icyuzi
kuri icyo kibazo nyine
gikuru gusumba kuvuga ngo naka
icyo kuri icyo kibazo nyine kuri icyo kibazo nyine Professor Libera ntibashira kandi abarundi barataye igihe kirekire cyane rwose bama mu ndyane z'amoko kuva Uburundi bwikukiye eka indyane z'intara y'abarundi baba eka bidondora nk'abarundi bakwiye gukorera igihugu bagatera imbere bakiteza imbere Uburundi ntiba butandukanye n'Uburundi bwo muri iki gihe mu kanya gatoya cyane rwose
neza cyane rwose mugabe nagomba nshishe mu gatoyi ikintu gikuru abarundi bateza kumva na Deogracias bateza kumva c'est le retour aux valeurs mu gihe abantu bategetse babesha 5 fois par jour changé en professeur d'université qui nie la vérité ne burundi abazoshika ico nshaka kuvuga rero kugira Burundi bubukire butere imbere nuko tubone ukuri uko kuri tukamenya aho tugwaye tukaca turondera wa muti ujanye n'ingwara tugwaye mu gihe tutabona ingorane ziri mu gihugu ngo dushire au centre umunyagihugu nyarucari ingena gowe ngo tubibone ngo tugire politique imuteze imbere uburundi ntibuzofa buteye imbere ivyo rero biri mu minwe yakagwi gatoyi twitwa ngo twarize canke bafise ubutegetsi tutavugisha ukuri ingorane ziri mu gihugu ngo zitorere umuti umuti urashe
ikibazo cyo kuvuga kuri ni kibazo duhava duhereza ko nako naco ni kibazo gihambaye cyane rwose gituma eka ikibazo c'abarundi ca politique mu Burundi kiba ingora bahizi ariko reka duhi jambo na mushya na Gerard Hakizimana agira icavuze hoko guki kugira ngo abarundi ikabijijukire ibikorwa by'iterambere aho kwijijukira gushira imbere inzankano zifatiye cyane cyane ku bintu ataco bivuze vya moko mu kanya gatoyi cyane rwose mushya na Gerard Hakizimana
ubusanzwe abarundi niko bategeza gutahura ko bose ari bene mugabo umwe nkuko basanzwe bavuga ururimi rumwe bakirinda ikintu cyose cubacanishamwo bibuye kwizinyane z'amoko n'ibindi kumbura abantu bagenda bategwamo n'abana bariya bakamenya akahise k'igihugu gutyo bakubaka igihugu ciza bakabavanura n'ibi by'amoko aho usanga n'abahutunga abana batutsi nibyo aya moko turimo no munsi kuva kera yarariho muguravye bagiye kuyazana haratsinda taragose babaye ababirigi nibo baje bagira ibyo byo gupima zuru n'ibindi ibyo ntabo bigaruka ariko kimwe tuvuga tuti abarundi nibarengere ibyo batandukanya byose iby'amoko by'intara by'ibitsina bamenye ko ari bamwe bamenye ko bafite igihugu kimwe aricyo Burundi nibo bategeza kwiteza imbere kandi bagakura mu mutwe ko kumbure ubukene ari uzokwama buri mu Burundi bagakura moko mu muzi bagakora uno munsi abarundi benshi bajya muri politiki uno munsi umuntu ari wese agomba kuba politiki ari wese agomba kuba perezida bamenye ko politiki itandukanye cyane no kuba umwene gihugu ibintu natandukanye bose kuba umwene gihugu ni byiza no kuba politiki ni byiza ariko gukora ibikorwa biteza imbere igihugu kuda yonda bene gihugu bose muri politiki murakora ibihugu biteza imbere ibikorwa biteza imbere igihugu
ego me nagomba turabe kutworonka kanya ko kugira ngo tuvugane ku cyakibazo cyanyu mu
byamoko n'ibindi bakubata
igihugu ego me reka
kugijambo umuntu umututsi maze bintu byose bigahabwa wari wese kuko ari kwiye
ego me reka duhere injambo ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika Janvier mwiriwe neza
ndagize mwiriwe
murafite kibazo murafite cyumviro munyarutsa kanya karagi
intererano
ego
icambe no vuga nuko abantu bore mu bose banyagihugu nimba rubukene sikwera cyane makima ego ndabemera ko cyane makima sikinda biko gibihere ituma haba ingorane no bukene ariko nde yo cyane makima sese yatumye afibije se ari iboneka ihagarara se yatumye ifashe ndo zavahanze zibone ziyagarara ikwera mbere ingone ziri mu gihugu ingone ziri mu gihugu nazo zatumwe no Rwanda na n'uburiri gusa impande nyinshi zifite mu ruhara yabawo ni simu ruhara yabategura ibiganiro bazifite mu ruhara yabarefite mu ruhara nagiye ndemera ko zifite mu ruhara ngo nibatanga na ronde atowe na n'uburiri zifite mu ruhara izisi wabitse birimo bituma ubukene buba mu gihugu bareno bemere impande zose bemere muti utore ngo utore guti ibiganiro by'ukuri ama bahegere uko ibiganiro byose bategura ntari mwe turizova ngo
ukuri n'ikintu mushikirije kandi na professeur Libira ntibashaka kandi yagarutse ko nagomba ricyo duhereza ko mushiye nta hede gracias nkiramira abarundi eka barashikirije ikintu bibaza cyane cyane kuvuga kuri bavuga ko abarundi mu isanzwe batavuga no kuri ivyo byarashikirijwe n'umuhuza mu kiganiro aherutse gutanga muri ONU byarashikirijwe n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze z'Amerika aho yavuze ko akunda kuronka indimi zibiri ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi batangire kuvuga kuri n'ikihe mu kanya gato musa amasegonda 30 professeur
gutya ndaheze kuri tinda kugora n'ukuri ibyo turabizi kandi twamatsiko turabivuga gye na mandiko ndabivuga ndimo kubinda umenye yuko abarundi nta na kimwe kiriho kidutandukanye nta na kimwe kandi bashobora kuvuga ngo turatandukanye iki n'iki igihugu cyose tukibamo cyose twese aho naho ugenda ku mutumba nako usanga aba ariho turiho twese hose usanga tuhari tukuvuga ngo turafite indimi zitange amadini n'ibindi nta kimwe kidutandukanye utabyo rero ikintu yuko tukanura umwe wese umurundi yakatse agakanura agasubiza agatinze
reka tubaze n'icyo kibazo cy'ukuri umushya nahe Libera ntibashira kandi Libera namwe ndabona musiganya kanya gatoyo cyane rwose
ego nuzeye ni ibintu bibiri gusa ni education l'education aux valeurs kuva mu mashuri matoyi gushika ku yisumbuye na formation citoyenne kuvuga yukwigisha abanyagihugu kuvugisha kuri le civisme kwa
ego merekana jirare hakizimana atubwira ikintu cyo kwa kugira ngo abarundi bose batangure kuvuga kuri amasegonda 20
ubwambe nuko hoba ibi byo kuvugana kuri ku bitahise akabagwa kurara mbegi byabaye gute ni gute abarundi bosoka mwazi no mbugo kuko no munsi naragira ngo nakofye n'abantu usanga bariko baravuga idahuye n'amategeko babesha bajya hari n'ari yababesha babesha ibintu biri naza ko bakwiye kuba kubahiza amategeko
mushana Gerard Hakizimana turagushimiye cyane gose ku kanya watwe kugira ngo turaganire turagushimiye nawe Libera ntibashiraga kandi turagushimiye nawe mushana de gracias nkinamira turabashimiye ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire mwese turashimiye n'abanywanyi bi radio ijwi ry'America turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma na Fatou Kalala igiranije ikiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.